Ishia moto jepaye lehani ya gati haka abana jemeza kumo burundi hachibone kezabana watala kuizi mnyaka yu kukora kazi wakoresho kazi kumo nzu waka kora ngaba yaya balera abana baboyi wateka hamwe na wakori indi milimo ilmu wa masuku hamwe nizamu ijoshida hamwe ilmenyesha kwa benshi mulibo watotezgwa waka tukwa nindazitifu ujwe hakabana wakubitukwa waka wezigufa David Ninganza mvugizi wajo wabuga kuiwi witeegwa nukutamenya kungero nyinshi
chotko kuita negrijan kusamara kwa baviei ichinisho chambere hawa anu witukwa zango warake nye agachamye kumwana gucingero ariko nuguhemuka umuvyeyi niwe wambere ari jisho ry'umwana so umwana kiringero umuvyeyi abavyeyi ni bacingero umwana ico ni cambere kindi gira kabiri harimo agahaze iteye kuri jana na karizi mbega abantu bakoresha abatarakize imyaka 18 amateko yabagenga yo bameze gute abantu bakoresha abantu mu mazu amateka bagenga yo bameze gute hanyuma kindi no kwikinga mukiza kwa barundi bamwe bamwe wewe umwana muzana yitwa ngo nuwaronse yitwa ngo ramureze yitwa ngo nuwiwabo yitwa ngo nishuti ari wajuzanga ari kamucura ufuni na buru kine nacho kutamenye kwa abo bana ntabana baciye ubwenge bajanwa muri zawo mana kandi ntabana babavyeyi baciye ubwenge bajanwa muri ubwo bucakara
ninganza bwiza soje paye meza kandi kwa bahura n'izi ngorane hanini ari abana babigeme
urabona mu bisagara nko ku mihana itandatu usanga n'imihana ine izise abakozi no muri aho iyo mihanine usanga imihana itatu ikoresha abana b'abakobwa bakiri bato atarakwiza imyaka 18 abahorana izo ngorane benshi n'abakobwa n'abakobwa kuko abahungu kenshi usanga ari ingorane zijanye n'icyo twita intere ekonomike uburyo bujanye n'amafaranga bw'amatungo abakobwa bobo birarenze harimo ico ca mbere kandi nabo bahungu nyine barakora bakorera mu bakobwa abakuze barakorera mabi abakobwa abadandaza abakozi inshuti zaba bakoresha ziragaruka zigasambanya aba bakobwa urumva rero ko abakobwa aribo bamererwa nabi no muri biriya bihugu byo muri Omani nta bahungu bakeneye abakobwa kuko umukobwa bamurungika mu madomene nimba ashoboye gukora bamuhize akora nimba ari kuja mu ntuze y'ubushurashuzi niyo babarungika no ku mashuri uravye abatwazwa inda n'abakobwa iyo batwajwe inda n'abo bahungu bigana hataha umukobwa umuhungu we nataha uko bamenyekana niyo bagerageje kumumenya amategeko usanga yibugaye kuko vuga yuko se w'umwana ari se wenyine ubwiwe abanza kumwemera atamwemeye abyemezwa na sentare uwo mwanya wose biragoye ko uwo mwana baca bavuga bati wino wabyaye umwana ni mujane n'uwo mukobwa
so hanka bwavuye mukuru w'ishyirahamwe rirwanya urucuruzwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini yateguriye ijwi rya amerika ko muri kano gace ka afurika hakibonekeza abakora mu maleta bafitemo uruhara.
La jeunesse c'est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini amareta bwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matozo yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Umuyobozi ajyiye w'isata cy'abana mu kiranganji bw'ubushyikirana mu Burundi yasaba abo wese ari mu gihugu kwitanga uko ashoboye kugira agateka k'umwana kisununure. Inyatsi na Wembarira yabyiganiye bagenzi bacu ba radiyo Bonesha FM.
Igikorwa si ca leta gusa igikorwa gisaba yuko umwe wese agira uruhara abari mu ntwaro abari mu mashengero abantu bonyine ku bwabo ku giti cyabo barafise uruhara twese dusa gushyira hamwe izo nguvu zacu iryo shaka ryacu ari abo twibutsa izo bajejwe ibanga ryabo tukabibutsa tukabakebura nyabuna aha mwakiri muzi muri ababyeyi mushaka guta umwana mu barabara dusaba kubikora kugira ngo ya neza iturondere umwana wese ari kuri isi y'u Burundi yubahirizwe. Icyo gikorwa cya leta yonyine si igikorwa cy'ubushikirangaje bwonyine igikorwa dushaka yuko twese twumva ko kituraba
mu Burundi. Rubanda y'ibigo leta yashyizeho mu mezi aheze inama nshinga amateka yatowe itegeko ribwiriza abakoresha gutekaniza akazoza abakozi babo bo mu nzu hamwe no kubavuza. Ibitigiri bitangwa na ONU byerekana ko mu isi miliyoni 152 z'abana bafite imyaka iri hagati y'itanu na 17 bakoreshwa utuzi muri bo miliyoni 73 bakora akazi kabashyira mu irinde. Ibisata bya mbere abana bakoreshwamo kurusha n'uburimyi buza ku bice 71 ku ijana hagakurikira za serivisi kuri 17 ku ijana hamwe n'inganda kuri 12 ku ijana. Erojo wikaneza ijwi rya Amerika.